Iri ni Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ritanguye ibiganiro ribashikiriza kuri uyu mugoroba mu Kirundi n'amakinyarwanda i Washington DC. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu mugoroba ku munsi wa gatanu tariki 28 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2014 kuri mikoro 11 afite niyo ngabo
na Eugenia Mukankusi hano i Washington DC. Nanjye ndabasuhuje mwiriwe neza, uriwe nawe Fidel.
Wiriwe Eugenia.
Ubu hano i Washington DC ni saa sita n'iminota mirongo itatu, ku isaha Kigali mu Rwanda ni saa moya n'igice, ni Bujumbura mu Burundi ku mugoroba.
Babyakiriye neza, kumva yuko abo bantu ari abategetsi mu gisirikare na gipolisi, byavugwa yuko bashobora kuba baragira uruhara mu mabi ya Ernest Manirumba yagandaguwe.
Janvier Bigirimana, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe Focode, iyi nkuru kimwe n'izindi zikomeye hano kuri Radio Ijwi ry'Amerika turaza kuzigarukaho mu kanya. Mugume rero ku maradiyo yanyu.
Tutangurire ku makuru twabateguriye. Papa Francis yateye akamo ko kuvamvanura n'ivyiyumviro vy'intagondwa mu biganiro hagati y'amadini atandukanye bifatiye ku vyuko abemera bose bafise uburenganzira bumwe. Mu ijambo yashikirije inyuma y'uko abonanye na president w'igihugu ca Turkiya Erdogan ku mugwa mukuru Ankara uno munsi kwa gatanu, Papa Francis yiyamirije ibitero vy'umugwa Islamic State ku bakristu n'ayandi madini ari kurushi mu bihugu vya Iraq na Siria. Papa Francis yashimiye igihugu cha Turkiya kuba gihaye indaro impunzi zirenga miliyoni n'ibihumbi 106 zaje gusura ibibe zihunga ingwano n'ubunyamaswa bw'umugwi Islamic State mu bice biri ku nkengera z'urubibe mu bumanuko bw'igihugu cha Turkiya zivuye rero muri Siriya. Papa Francis kandi yatangaje ko makunga ategerezwa gufasha igihugu cha Turkiya kwitaho impunzi zivuye muri Siriya. Bitegekanijwe ko Papa Francis abonana n'umuyobozi mukuru w'idini ry'abayisilamu muri Turkiya Mehmet Gormez. Bitegekanijwe kandi ko Papa Francis abonana n'umuyobozi mukuru w'abakristu b'abortodox Bartolomeo.
Perezida w'Ubufaransa François Hollande hari mu ruzinduko mu gihugu cya Guinée kibasiwe n'indwara ya Ebola. Habaye umuyobozi wa mbere wo mu burengerazuba bw'isi usuye ibihugu byogogojwe n'icyorezo cya Ebola. Perezida w'Ubufaransa byitezwe ko hazabonana n'abayobozi ba Guinée, hagasura ibigo by'ubuvuzi, akanavugana n'abakorana n'abarwayi ba Ebola. Ubufaransa bwarahiriye kuzatanga miliyoni 125 z'amadolari yo gukoresha mu bikorwa byo kurwanya Ebola, bwibanda cyane muri Guinée, igihugu bwigeze gukoroniza. Kuri wa gatanu kandi, umuryango ufasha mu byerekeye ubuzima mu rwego mpuzamahanga The Wellcome Trust wavuze ko huteganya kugerageza uburyo bushya bwo gusuzuma indwara ya Ebola muri Guinea. Igipimo rero gishobora kuba cyagaragaje igisubizo mu minota 15 gusa. Ubu buryo bwaba bwihuse ku inshuro zirenga 6 zose ugereranije n'uburyo bwo gupima Ebola burimo gukoreshwa ubu ngubu. Ubwo buryo bushya buramutse bukoze neza, byafasha impuguke mu by'ubuvuzi kumenya umuntu urwaye Ebola hakiri kare, abarwayi bagatangira kuvurwa mbere kurusha uko byagendaga muri iki gihe. Impuguke zivuga ko kuvurwa kare bigira uruhare runini mu gutuma umuntu akira indwara ya Ebola. Guinea yapfushije abantu 1,200 bazize Ebola. Icyo cyorezo cyatwaye ubuzima bw'abantu 5,700 mu bantu 16,000 banduye Ebola. Abenshi rero nabo muri Guinea, Liberia na Sierra Leone.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Mwandanya kumviriza amakuru twabateguriye. Amabombe abiri canke arenga avugwa ko yaturikiye hanze y'umusigiti mukuru mu gisagara cya Kano mu gihugu cya Nigeria, mu gihe umusigiti wari wuzuye abantu bari mu bisabisho by'uno munsi wa gatanu. Ivy'abantu bavuga ko babonye abantu batari bake bakomeretse canke bashobora kuba bapfuye inyuma y'uko ayo mabombe aturikiye hanze y'uwo musigiti mukuru mu gisagara cya Kano. Uwo musigiti ufitanye isano n'umwe mu bategetsi bakomeye cyane b'idini rya Islam mu gihugu cya Nigeria, umutegetsi mukuru w'idini rya Islam mu ntara ya Kano. Hari amakuru atandukanye kuvuga uko nimba uwo mutegetsi yari muri uwo musigiti igihe ayo mabombe yaturika. akajagari kakurikiri inyuma ya yuko ayo mabomba aturitse abapolisi bavuga ko barashe mu bikorwa byo gutabara ivyerekeye igitigiri cy'abantu bashobora kuba bakomeretse canke bapfuye ntibitomoye igisagara cya Kanoni igisagara cy'abantu barenga imiliyoni zitatu mu gice cyo mu buraruko bw'igihugu cya Nigeria
Abanyanamibia uyu munsi batoye perezida n'abadepite ishyaka riri ku buyobozi Southwest People's Organization mu magambo ahinnye SWAPO byitezwe ko rizatsinda bitarigoye. Iryo shyaka ryatsinze amatora kuva Namibia ihawe ubwigenge na Afurika y'Epfo mu mwaka w'1990. Abasesengura ibintu bavuga ko Minisitiri w'Intebe Hege Geingob nta kabuza ari we uzaba perezida mushya. Perezida uri ku buyobozi bwa Namibia ubu Hifikepunye Pohamba agiye gutanga ubutegetsi nyuma ya manda ebyiri. Harakorwa n'amatora y'abadepite 96 mu nteko ishinga amategeko y'igihugu. Namibia ifite abantu bafite uburenganzira bwo gutora babarirwa muri miliyoni imwe n'ibice bibiri batoresheje imashini zigezweho ku nshuro ya mbere kuri uyu wa gatanu. Namibia yishimira politiki ihamye kandi yungukira mu mutungo kamere wa diyama na uranium ariko icyo gihugu gifite umubare munini w'abaturage bakennye. SWAPO niryo shyaka rinini mu gihugu cyakora ryagiye rirushaho kunengwa biturutse ku kuzarira mu byerekeye amavugurura mu birebo butaka na ruswa ivugwa muri guverinoma.
Gutana mu mitwe hagati y'abari mu myerekano b'abayisilamu n'igipolisi ku mugwa mukuru w'igihugu cya Misiri Kairo kwahitanye umuntu umwe uno munsi kuwa gatanu amasaha make nyuma y'uko abantu barashe bakica abasirikare babiri bakomeye b'igihugu cya Misiri. Amakuru y'inteko zijeje umutekano z'igihugu cya Misiri atangaza ko gutana mu mitwe hagati y'abari mu myerekano n'igipolisi kwadutse mu gice cyo mu buseruko bw'umugwa mukuru Kairo inyuma y'akamo katewe n'abayisilamu bashaka gutembagaza leta y'igihugu cya Misiri ishyigikiwe n'igisirikare. Umurugwi w'abayisilamu abafise ivyiyumviro vy'intagondwa Salafi Front uriko usaba ko ashigwako amategeko ya kiislamu mu gihugu cose ca Misiri. Umugwi Muslim Brotherhood ukaba washigikiye imyerekano ikomeye. Imyerekano y'uno munsi kwa gatanu isa nuko ari akigoroga gakomeye cyane kabaye mu kiringo c'amezi atari make kuguhuza abagwanya leta ya president Abdel Fattah el-Sisi. Abategetsi b'igihugu ca Misiri bakomeje ingingo zerekeye umutekano mu bice bikomeye bakaba bagabishije ko bishura bikomeye ku ruhagarara ugwa ari go gose.
Radio Ijwi ry'America hi Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda turi mu mwanya w'amakuru. Umurwa mukuru wa Afghanistan Kabul urinzwe n'abashinzwe umutekano nyuma yuko abarwanya b'abatalibani bagabye igitero mu ijoro ry'ejo. Ababonye ibyabaye bavuga ko ibisasu byaturitse n'urusaku rw'imbunda rwumvikanye mu ntara ya Wazir Akbar Khan ejo kwa kane nijoro. Abatalibani bavuze ko aribo bagabye icyo gitero cyo mu ijoro hafi y'ikigo mpuzamahanga cy'iterambere n'ubutabazi mu rwego nyine mpuzamahanga. Umuyobozi w'icyo kigo Tony Haslem yabwiye ibiro ntaramakuru The Associated Press ko urusaku rwa rokete zatewe n'urw'ibitwaro byirashisha rwumvikanye igihe cy'iminota igera kuri 45. Nta banyamahanga bahitanywe n'icyo gitero. Umuvugizi w'abatalibani yavuze ko cyari kibasiye inzu icumbikira abagenzi yarimo abanyamahanga. Shuti muduteza amatwi, iyi ni gahunda ibiganiro byacu bya buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu tubagezaho nyine kuri radio Inshuti ya Bose yumvikana kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu hamwe no kuri www akaburungu radio yacu voa@gmail.com. Mu Burundi, President Petero Nkurunziza yahinduye abayobozi bakuru b'inzego z'umutekano n'iperereza. General Adolphe Nshimirimana yahora arongoye iperereza yashizwe mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ibiro vy'iperereza vyashinzwe General Godfroy Niyombare. Ni inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Kuitegeko inomero ijana agakwego majana bina minongidu ni munani yoko wa minongu ni munani munyonyo umwaka yu mbebe na chumi na kane generali alengi yome gunyoni ya hinduriwa amabanga yokuwa umuyobozi mwishikira mubirovji mkuru wigihugu ajejwe ibibazo vigi sivire acha asubiri gwanumu sivire azu kuizina ya natore mani lakiza kakulikijwe itegeko yu mkuru wigihugu nimero ijana agakwego majana bina minongu tandatu nindwi yoko wa minongu bili ni munani kwezi kwa chumi na rimge umwaka yu mbebe na chumi na kane Hisunwe itegeko jijana aga kwego majana mina minongidu na kabiri joku wa minongwe ni munani ukwezi kwa chumi na rimge mwaka wimbiri na chumi na kane jumo kuru igihugu lietena general Adolphe Nshimirimana ya kuwe mumabanga yokurongora ugwego gwiperereza acha ashigwa mubiro vy'umukuru w'igihugu ahagiye gukora nk'umwe mu bajejwe ibikogwa Lieutenant General Adolphe Nshimirimana agiye gusubirigwa na General Godefroy Niyombare yahora aserukira Burundi mu gihugu cha Kenya iryo hindugwa ryakorewe n'abandi batari bake mugihe rero General Alain Guillaume Bunyoni na Lieutenant General Adolphe Nshimirimana bari basanzwe ari abantu benshi bafata nk'ibihangange haba mu gihugu canke mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD abatari bake baribaza niba umukuru w'igihugu yashatse ko hobaho yinduka giza mu ntumbero yo gutegura amatora y'imirije neza abandi nabo bakibaza ikinyegeje inyuma y'imyaka 9 yari heze Lieutenant General Adolphe Nshimirimana arongo igogwego gwiperereza hari ivya vyinshi na cane cane ivya ndengera butungane societe civile y'u Burundi yamwagiriza ankavuga nk'ubwicanyi bwakorewe Ernest Manirumva yari cegera c'urongoye ishiramwe gishinze kugwanya isesagugwa ry'amatungo ya leta no kugibiturire Olicom aho Adolphe Nshimirimana vyavuzwe ko igipolisi c'abanyamerika FBI camusavye gutanga ibi mu vyiwe kugira barabe ko yo batacho yagira muri ubwo bwicanyi aranka mwishiramwe Fokode rimwe mu mashirahamwe yishinze guharanira ubutungane mu rufu rwa Manirumva banezerejwe n'iryo hindugwa naho batazikira inyuma Maître Janvier Bigirimana n'umunyababanga mukuru mwishirahamwe Fokode
waja arinjyo mu nyoni na tsane ya Adolphe Nshimirimana mwanga bari bodizwe mu kino gihugu twabyakiye neza kumva yuko abo bantu arabategetsi mu gisika na gipolisi byavugwa yuko kuba baragira uruhara mu mabi ya Ernest Manirumva yagandaguwe abo nabo akaba yari kugera kumukubisha mu Oriko abo bantu nyine banavugwa cyane mu bintu by'amadosiye y'ukunyonyeza itunga ry'igihugu
Maître Janvier Bigirimana akavuga ko ibyo bihangange aribo bari basigaye bafata n'ingingo zimwe zimwe
twebwe tukavuga ati hamwe abo bantu babo bo mu banga barimo kumbo z'uko bamwe n'abandi basemereye yuko abo bantu ari abantu bakoze ibyo byaha bitandukanye ubwo no munsi bafatwa nk'abere kubera atarubanza baracigwa twebwe tufata yuko iyo bari intumbero nziza umukuru w'igihugu ariko arafata yo kugomba kugarukana abantu bose ku murongo ndetse nabo bavugwa ko ibyaha bikomakomeye na cyane cyane yuko uno munsi abo bantu arengiwe mu bunyoni Adolphe Nshimirimana cyo kumwe n'abandi bari basigaye bavugwa yuko aribo batanga amategeko y'igihugu mu bintu bitandukanye
none ko basubiriwe n'abasirikare n'ubundi ubwo hari ikizohinduka
amabi arasumbana abasirikare bose ntawe utavuga ngo ni babi ariko tuzaza yuko mu gihe hariho abajenero bavugwa ko ibintu bibi cyane no munsi bakaba babogojwe mu mabanga ahambaye barimwo twibaza tuti n'intambwe ariko makengero ntabura ubu ntitwamenya neza icyatumye umukuru w'igihugu afata iyo ngingo yo kubahindura ayo mabanga mugabo hamwe intumbero yo kubakura yoba yabakuye kubera ibyo bavugwa ko nubwo ata sena yari abacira imanza tubeza ko ahubwo bari byiza cyane
none iryo hindugwa nta ngaruka mbi rishobora kugira mu gihe muri iki gihe amatora yegereje Maître Janvier Bigirimana umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe Fokode yaciye amakarorero ku bihangange vyigeze kubaho mu Burundi nka Hussein Rajabu yahora arongoye umugambi CNDD-FDD mu myaka y'2005 na 2006 na president Bagaza yatwaye Burundi mu myaka y'igihumbi 1976 gushika mu gihumbi 1986 abo bose rero ngo barahinduwe eka ngo nta muntu numwe yananiranye ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Uh, Tukiri kuri inkuru mgenzi wacu Oriane Itangishaka yavuganye na Padiri Desire yamuremye umuhinga mu vya politika akaba kandi ari professeur mu bumenyi bwerekeye politike muri kaminuza y'u Burundi ku vyerekeye ihindurwa ry'abategetsi bamwe bamwe bakomeye mu vya gisirikare n'umutekano mu gihugu.
Professeur Désiré Yamuremye, murakoze kuduha akakanya ko kuganira natwe ku vyerekeye ihindurwa ry'abategetsi bamwe bamwe bakomeye mu gihugu. Nk'umuntu akurikiranira hafi politike mu gihugu kandi akaba ari umwigisha mu buhinga mu vyerekeye politike, ihindurwa ry'umuyobozi mukuru w'iperereza ni ry'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ari ryo chef de cabinet civil, muri akakanya hari insiguro umuntu yobiha?
Murakoze cyane. Iyo ugiye kuraba iyo mpinduka y'abo bantu babiri, si bo bonyine ugiye kuraba, hahinduza abantu benshi kandi bari basa amabanga akomakomeye kandi bashyizwe mu yandi mabanga. Niyo ugiye kubiraba neza, uwahindutse yari muri rya biro bikuru by'iperereza, niko nibyo koko yavuye muri bikuru mu biro by'iperereza mugabo rara, n'ubundi yagiye hafi y'umukuru w'igihugu ko muzi ko ivyo biro bikurikira umukuru w'igihugu, mukuru akaramuhaye amabanga iruhande yiwe. Umuntu umuntu ashaka kuvuga ati uyu yari umwishikira iyo bita kabinet civil n'amabanga ajejwe, niko koko umuntu yavuga ati amabanga bamujeje agiye kuba matoyi ugereranije nayo yahorana. Mugabo yagiye kuraba neza araheze imyaka 10 mugabo uri ku butegetsi utwara kandi uko witegurira amatora, nibaza ko haragera igihe bakicara bakaraba ati mbega iki kibanza uyu munsi gikeneye kuja mwonde kugira ngo dushike kumvo izi cyane ziriya. Hanyuma naho bene vy'amahinduka n'uburyo nabwo nyine bwo kwicara ikanwa rusangi kugira ngo kuburana abantu bari batangiye bavuga cyane bati ibi bintu bigiye abantu bagiye kuba nk'abantu b'abakazu ngira ngo bo nyene baca baravuga bati ibi bintu bigume bitera urusaku, reka turabingene twobyicarira dukure ikibazo mu nzira. Nje kuraba nk'uyu agejwe imperereza, urabona yuko n'ubundi yamusubiri yari uyigeze no kumusubirira igihe yari mu biro bikuru by'intwaramiye. Tubona neza yuko atari ibintu bije gifubuduka, bimwe umuntu avuga ati umukuru w'igihugu arajye mu gatondo aramanuye dekere gukura umuntu, kuko urabona nawe yakuye mu kibanza kiwe atamuye ikindi kibanza. Ibyo mu mwihuhezo wa politike bisigura yuko ari ikintu cyicariwe kikigwa kandi kigafatirwa ingingo. Sinoja muba bibaza ngo ni ibintu byabaye mu kwigwa bigize gifuduka, uyu urabona ko ari ibintu byiza, kuko umuntu kumukura umunsi nyine ukamushyize ahantu ukuyana ukamushyize ahandi, urabona yuko ari ibintu byizwe.
Nk'uko wari ubivuze, ni igihe twegereje amatora mu mwaka uza w'2015, iryo sano ryo bari hagaze hehe?
Isano aho ririye mbujya muri politike y'ibihugu na cyane cyane ibyo ariyo yose niyo muri Amerika, muri uraraba ingene ibintu biriko biragenda hagati ndani mu gihugu kandi ingene ibintu biriko biragenda inyuma y'igihugu. Urazi uko muganga uri kubutegeza ari umugambwe wabanje kugwana mushikira ubutegetsi mu matora 2005, imyaka 10 imaze gushika, rero burya ntiyakunda kubura umwidogo cyane gushaka kugira ibintu ukundi. Ibyo ni bya hagati mu gihugu. Ubwiye nyuma y'igihugu naho burashobora kuvuga uti mbega nkore ngize uyu mukenyuruyo uyu kanaka, siho abo bantu bamvuza kwinduru cyangwa amakerere mu giswahili bo hanze boba baranduhuriye, hanyuma nanjye natwe tugatera imbere mu gutegura ayo matora. Iyo niyo siguro jewe njora kubiha mu byerekeye politiki.
Uravuga buti ni ibintu bisa n'ibyari byateguwe, ni ibintu bitaje giturumbuka. Binyamakuru bimwe bivuga yuko babogojwe. Kuri wewe ubona yuko abo bantu nabo nyine bashobora kuba bariteguriye iryo hinduka ryo mabanga yabo?
Jewe niba iryo jambo kubogozwa ntaryo nokoresha, kuko nawe mbona yavuye ahantu atagiye ahandi. Nivyo agomwe ava hagiye ahandi atandukanye naho yahora, ivyo bigaca bigira insiguro yuko umenga umuntu yabogozwe mu mabanga. Mugabo umuntu yavuye mu mabanga agiye mu yandi, ni kuba ari ukubogozwa n'ishanjema do tactique ukababyita cyangwa do strategi, kuko burya umuntu abogojwe yekira sohoka naronka iyindi kaza umuntu amwibarabara ukwezi amezi abiri n'umwaka ugera n'amezi n'imyaka itatu horera abayabogoje mu mabanga.
Murakoze cyane gose Professeur Désiré Yamuremye, turabashimiye cyane gose kuri nyishu muduhaye.
Murakoze cyane.
tuve mu Burundi noneho tujye mu Rwanda umuhanzi Kizito Mihigo yasabye gukomeza urubanza rwe nta mwunganizi afite kubera ko we waburana yemera ibyaha akabisabira imbabazi mu gihe abamwunganira be bagerageza kumukuraho icyaha bifashishije ingingo z'amategeko ni inkuru mugezwaho na mugenzi wacu Asumta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda
Ugurubanza rwa Kizito na bagenzi be rwasubukurwaga mu rukiko rukuru umuhanzi Kizito Mihigo yahise yaka ijambo maze asobanurira urukiko ko atagikeneye abamwunganira mu rubanza rwe ko we aburana yemera icyaha kandi akagisabira imbabazi mu gihe abamwunganira bagerageza kuvuga ingingo z'amategeko bashaka kumukuraho ibyaha Kizito Mihigo yahise abwira urukiko ko hari umwanzuro yateguye akawuha abamwunganira ngo bawushyikirize ubushinjacyaha n'urukiko ariko bagatinda kuwutanga aboneraho guhita awitangira ubwo Kizito yatangiraga urubanza rwe yemeye ibyaha byose yaregwaga birimo kugambanira igihugu afatanije n'ishyaka ritaremerwa mu Rwanda rya RNC ndetse n'umutwe urwanya leta y'u Rwanda wa FDR abamwunganiraga ubwo bari bagifite ububasha bwo kumwunganira bavugaga ko Kizito yemera ibyaha nk'umuntu utazi amategeko kandi ugendera ku mahame y'idini abunganizi ba Kizito bavugaga ko Kizito atafashije kurema umutwe w'abagizi ba nabi ngo kuko atigeze agira uruhare mu gushyiraho FDR cyangwa RNC abunganizi ba Kizito bavuga ko icyo Kizito yakoze ari ukuvuga nabo ubutegetsi ngo iyo aba yararezwe iki cyaha byari kumvikana bakavuga ko kuvuga ubutegetsi nabi bitagize icyaha cyo gukorana na FDR cyangwa RNC abunganizi ba Kizito bakabwira urukiko ko habayeho ibiganiro na bamwe mu bayoboke ba RNC ariko ibyo biganiro bitigeze bigira icyo bigeraho nubwo Kizito yari yararangije kuburana hagezweho kumva bagenzi be ntibyabujije Kizito guhagarika uwamwunganiraga mu mategeko iki cyemezo gisa n'icyatunguye cyane umwunganizi wa Kizito wahise avuga mu ijwi risa nkiri babaye ko mu gihe Kizito amwambuye ububasha bwo kumwunganira ari uburenganzira bwe kandi anakuyeho ibyo yaba yaramuvugiye mu gihe cya Kizito we yavuze ko ibyo yamuvugiye urukiko rushatse rwabimugumisha gusa asaba urukiko ko aho urubanza rugeze azaguma yiburanira ku giti cye umwunganizi wa Kizito Mihigo yahise asohoka mu cyumba cy'iburanisha mu gihe Kizito we yagumye mu rukiko yitonze arimo gusoma igitabo urubanza rwakomeje kumva abandi bari mu rubanza rumwe na Kizito Mihigo urukiko rwahaye umwanya witwa Jean Paul Dukuzumuremyi wasabye urukiko ko inyandiko mvugo ze yakoreshejwe mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha zateshwa agaciro ngo kuko uburyo yafunzwemo butari bukwiriye ikiremwamuntu Jean Paul Dukuzumuremyi yavuze ko yamaze ukwezi afungiye ahantu atazi afunze amaso Dukuzumuremyi yabwira urukiko ko yamaze icyo gihe cyose abwirwa icyo agomba kuzemera imbere y'urukiko ubushinjacyaha bwavuze ko ibyo Dukuzumuremyi avuga atari byo ngo kuko ibyo yemereye mu bushinjacyaha nabyo yemereye mu bugenzacyaha kandi akaba yarabisubiyemo imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Kibagabaga ubwo yaburanaga kwifatwa n'ifungwa ry'agateganyo Dukuzumuremyi yavuze ko ubwo yaburanaga kwifatwa n'ifungwa yemeye ibyo yavugaga kuko ibyo yaregwaga mu rukiko kuko yabonaga amasura y'abapolisi bambaye imyenda ya gisivile akaga kunyuranye n'ibyo bari baramusabye byo kwemera icyaha ngo batazamugirira nabi kandi bari bakimufunze muri brigade mu itsinda ry'abantu bane bareganwa na Kizito Mihigo batatu bamaze kwisobanura imbere y'urukiko usibye Kizito abandi barimo umunyamakuru Kasiye Ntamwanga Dukuzumuremyi Jean Paul bose bahakanye ibyo baregwa bagasobanura ko babihatiye kubyemera ubwo bari mu rwego rw'ubugenzacyaha urubanza ruzasubukurwa mu kwezi gutaha tariki ya 12 Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Shuti mwese muduteze amatwi mwabyiyumviye ako karirimbo katugejeje kuri wa mwanya tubageza ibitekerezo byanyu abatwandikiye rero bimwe muri ibyo bitekerezo mugiye kubisomerwa na mugenzi wacu Etienne Karekeze
Urakoze cyane abakunzi ba Radio Ijwi ry'Amerika namwe ndabasuhuje mu byo abatwandikiye uyu munsi bagarutseho nuko mu Burundi President Pierre Nkurunziza yavuguruye abayobozi bakuru mu nzego z'umutekano n'iperereza ry'igihugu ese hari byo mubona guhindura abayobozi bishobora guha indi sura ikibazo cy'umutekano n'uburenganzira bwa muntu mu Burundi dore abatwandikiye rero ni uzabakiriho Théogène aragira ati ubu ngubu president w'Burundi ubwo yatangiye guhindura abasirikare bakuru abatangiye kwikanga kudeta za Afrika ubuse ntirekira abandi koko Afrika we urababaje cyane Alfred Niyonzima yanditse agira ati aragira ngo abone uko aziyamamaza. Naho Twizeyimana Thomas wiriwe neza aho uri ati ntacyo biba bitwaye yari inyungu z'abaturage bitari kuza umuntu kugiti cye biri mu nshingano ze. David Hategekimana we yanditse ati burya impinduka mu nzego zose ni nziza cyane cyane iyo nta kindi kibyihishe inyuma, atari ko kandi mu Burundi ho birakwiye kubera ko bitegura amatora, ati ni na ngombwa gukora impinduka. Muhirwa Chris Viator ati nabo baharaniye umutekano w'Abarundi kandi nabo bakoze icyo Rwanda rwifuza nta kibazo cy'abakirimo. Faustin Wibuyoga Munyawera Shagi ati ntiwavuga ngo hari impinduka birazana zihuse, ati gusa akeneye kwiyegereza amaraso mashya amufasha mu gihe mu bihe bikomeye arimo. Ati utaza amatora arayabarirwa, abantu batangira bakugenda bikekana. Uyu wiyita Inkotanyi Buhoma David ati ibi yakoze byari bikwiye, ariko kandi byamurenzeho yabyibutsa atinze yagomba kuba yarakoze icyo gikorwa mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka tugiye gusoza. Atari ko ubundi bagiye begera impuguke muri politiki zikabagira inama zubaka. Mugabe Robert ati ubwo Mr. Petero Nkurunziza niko Mr. Kikwete yamugiriye inama, siwe babanye se. David King ati reka President Peter Nkurunziza agerageza arebe, burya umutekano uraharanirwa mu buryo bwose bubaho. Abarundi bose tubifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Reka noneho dusoreze kuri ubu butumwa bwawe. Wowe Joseph Habimana wanditse ugira uti niba yabonaga hari kitagenda yagombaga guhindura, erega nta waremeye gutegeka kuko bavaho abandi bakayobora kandi bakamurusha, nta muntu kamara kuri isi. Murakoze nawe Habimana, turagushimiye. Namwe nshuti mwese mwatwandikiye uyu munsi, namwe mutwumva muri uyu mwanya, mwese uko mutwumva mugire weekend nziza.
Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba yamara imbere yaho. Reka tubibutse inshamake y'amakuru twabashikirije. Twabwiye ko Papa Francis yateye akamo ko kuvavanura ibyimviro by'intagondwa mu biganiro hagati y'amadini atandukanye bifatiye ku by'uko abemera bose bafise uburenganzira bumwe. Mu ijambo yashikirije inyuma y'uko abonanye na perezida w'igihugu cya Turikiya Erdogan ku murwa mukuru Ankara uno munsi ku wa gatanu, Papa Francis yiyamirije ibitero vy'umugwi Islamic State ku bakristu n'ayandi madini ari kurushi mu bihugu vya Iraq na Siria.
Perezida w'Ubufaransa François Hollande ari mu ruzinduko mu gihugu cya Guine kibasiwe n'indwara ya Ebola. Abaye umuyobozi wa mbere wo murengerazuba bw'isi usuye ibihugu byogogojwe n'icyorezo cya Ebola. Perezida w'Ubufaransa byitezwe ko habonana n'abayobozi ba Guine agasura ibigo by'ubuvuzi kandi akazavugana n'abakorana n'abarwayi ba Ebola.
Amabomba abiri canke arenga avugwa ko yaturikiye hanze y'umusigiti mukuru mu gisagara ca Kano mu gihugu ca Nigeria, mu gihe umusigiti wari wuzuye abantu bari mu bisabisho vy'uno munsi ku wa gatanu.
Uwo murwa mukuru wa Afghanistan Kabul urarinzwe cyane n'abashinzwe umutekano nyuma y'uko abarwanyi b'abatalibani bagabye igitero mu ijoro ry'ejo. Ababonye ibyabaye bavuga ko ibisasu byaturitse n'urusaku rw'imbunda byumvikanye mu ntara ya Wazir Akbar Kane ejo kwa kane nijoro. Abatalibani bakaba baravuze ko aribo bagabye icyo gitero cyo mu ijoro hafi y'ikigo mpuzamahanga cy'iterambere n'ubutabazi mu rwego mpuzamahanga.
Nshuti mwese mukunda Radio ya Amerika, ibiganiro twari twateguriye kuri uyu mugoroba bigarukiye aha. Tuboneyeho akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Aida Mullen yafashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri uyu mugoroba. Kuri mikro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo
na Eugenia Mukankusi. Turabashimiye mwese rero ko mwateze amatwi, twongeye tubararikire ibiganiro byacu bisanzwe muzumva hejo mu gitondo kuva saa 11 n'igice kugera saa 12 n'igice. Mwese rero umugire ijoro ryiza, tubifurije kandi weekend nziza aho muri mwese.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.